ingino kwira jo inzamba
kiro kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Nakaryo kanyu bakunze ikiganiro cy'inkino kuri Radio Inzamba gateka kawe muri kumana Desire Atungimana kuri mikro muhinga bw'izyuma ni Jospin Nduwimana mutimbego no musi mutu yagira kubijanye n'iki turabwira higanwa y'umupira maguru mu Burundi ingene gifashe hanyuma tuvuye mu mpira maguru turabwira basketball higanwa y'ubujumbura yabandanya hanyuma dukubitira hakurya y'amazi turabwira inkino za shane ziko zirabera mu gihugu cha Cameroon aho mbere uno munsi ibihugu bibiri byo muri kano karere biza gutana mu mitwe turavuga Rwanda na Uganda turaza kandi kubabwira ko hakurya y'amazi haba inkino zitandukanye haba mu Faransa mu Budagi mu Butaliyano eka mbere no mu gihugu cya Espagne tutibagiye ko no mu Bwongereza inkino zabandanije turabwira uko igikombe cy'isi yose muri handball hariya muri Misiri kibandanya hanyuma muri Leta Zunze za Amerika tuze kubabwira inkino zaraye zibaye mu kanya sase rero twinjira mu kiganiro nyinzinga tudatevye rero abakunzi ba Christophe Matata bihangane tudatangure tubabwira mujenye n'umupira w'amaguru mu Burundi aho ku nkino ukundi igiri ya 17 umugwi wa Muzinga warasiye gutsindwa byerekana ko Muzinga uno mwaka bigoye cyane Atletico Olympique yatsinze Muzinga itsindo biri kuri kimwe ariko Muzinga niyo yatangiye kwinjiza hanyuma mu Kayanza umugwi umenyerezwa na Marcel Niyongabo ntacyo wabonye imbere ya Grenoir aho Grenoir yabatsinze itsindo bitanu ku busa murumva yuko ari bitsindo byinshi cyane amase niyo ngabo niko yaravuze ko ikibuga kitari kimeze neza ariko buje kibuga bagikirira ko bose ko ari iyo migwi ibiri nibaza uko iyo siguro itabifashe cyane ariko akamenyesha uko abakinyi biwe batari bakwiye arafite abakinyi 16 ivyo birumvikana hari gihe usanga ubuza abakinyi wari usanzwe wikora ko kandi bigatuma utagira ingovu wari usanganywe ibitsindo bitanu ku busa ariko ni byinshi cyane mu higanwa ry'abantu y'imigwi isa n'iri ku rugero rumwe musonga ati yatsinze Bujumbura City ibitsindo biri ku busa Interstar itsindwa na Message Ngozi ibitsindo biri kuri kimwe Les Elephants nayo nyene yaranyagiwe n'umugwi wa Rukinzo wayitsinze ibitsindo bine ku busa Olympic Star y'Imuyinga iratsindwa na Royal FC Muramvya igitsindo kimwe ku busa mbere bigiramwo ingaruka zikomeye cyane nko tuzakubibona nitwabwira ingene basomba sombanya Flambeau du Centre yatsinze Bumamuru nayo Vitaro ikaba yatsinzwe n'umugwi wa Burundi Sport Dynamic igitsindo kimwe ku busa ingene rero imigwi isomba sombanya muri kino gihe Olympic Star y'Imuyinga itsinzwe yacitakaza ikibanza cya mbere ijya mu kibanza cya gatatu kubera mu kibanza cya mbere hari Flambeau du Centre ya Omar Ntakagero ifite amanota 32 inganya na Rukinzo Police 32 Olympic Star ifite amanota 30 Egrenoir 29 na Euro Message Ngozi ikagira amanota 28 n'ikibanza cha gatanu umugwi uri kurakoroka cyane tugiye kureba muri no minsi n'umugwi wa Vitaro kuko mu nkino zibiri ku manota 3 maze kuronka inota rimwe rudende bigatuma rero utakata ikibanza wari urimo cha gatanu kagira mu kibanza 18 umugwi Olivier Niyunge ko rero murumva yuko nawe nyine utangwa ikuza utakaza amanota nuko nababwiye umugwi wa nyuma ni Muzinga ntiyorohewe na gato ifite amanota 7 gusa mu gihe Les Elephants iri mu kibanza cya 15 ifite amanota 16 urumva Les Elephants 15 isumbya uwa nyuma amanota 9 inkino zitatu zose zidakina kugira ngo mushikire urumva ko bya Muzinga bisa nuko biri ko birafata inzira yo kujya mu cicaro cya kabiri Reka rero munaho dukubitire muri basketball hari ukino gwa rwitezwe cyane gose ukino gwa huzu mugwi urunani n'umugwa New Star imigwi sanswe kirebana imigwi iyo iramutse kina hacu wambaye mbere ku kibuga hakuzura kuri Toyota rero hari hakubise harazima kibuga cyose cyari cyuzuye umugwi urunani rwatana mitwe n'umugwi wa New Star umugwi urunani rero ukaba tatakigomwe na gito yogiriye umukeba kuko wabutsinze usumbije umwe bikomeye cyane ku manota 88-52 emanota 33 umva ko ari menshi 32 umuntu yagusumbije aba yakoretse kwa gusumbya ubwo rukino rero rwarerekanye ku runani rwaje mu gice cya kabiri cyiganwa rukomeye cyane gusumba ku gwahora imigwi rero yo kwitegura guhura n'urunani sugukina na gatoya kuko rukino rwa mbere bakinye muri phase rotu batsinze Kernel FC kibanza cya mbere iragitakaza ubatsinze umugwi wa New Star na wenyene bawereka ko bawusumbya murumva yuko urunani rwaje ruje koko muzindi nkino zabaye urundi rukino rwari rugyoshe cyane n'urukino rwahuje umugwi wa Muzinga n'umugwi wa Dynamo umugwi wa Muzinga rero kaba warirahiye Dynamo uyisumbije nota rimwe rudende akanota nkako karababaza cyane abantu bose bataha umujinya utora bakuko kubona umuntu agutsinda gusumbije nota rimwe ni ikintu kibaje cyane yari 31 ya Muzinga kuri 60 y'umugwi wa Dynamo izindi nkino zabaye Jim Kana yatsinze Aigle Noir amanota 77 kuri 56 Aigle Noir yashoye kwinjiza amanota atari make Jim Kana nayo ntiyashikanije nkuko indi migwi ikine na Aigle Noir bigenda ntawuzi ko ari Aigle Noir yatangiye gukomera canke ari Jim Kana ihobahoba ariko biraboneka yuko aya manota Aigle Noir itahora yashikana nuko rero vyagenze muri izi nkino zabaye mu mpera y'inondwi mu mpera y'inondwi tubabwira kandi ko n'umugwi wa Kenya watsinze umugwi Kenya yatsinze kandi umugwi wa Mutanga United umugwi wa Kenya rero ukabatsinze Mutanga United amanota 73-51 urunani rero ruri mu kibanza cya mbere mu higanwa rya basketball mu gisagara cya Bujumbura tudatebye tuvi wacu dukubitire muri Afrika naho ni wacu tubabwira yuko inkino za shane zibandanye hariya mu gihugu cya Cameroon tubaciriye ku mayange inkino zimaze kuba nuko ku munsi weje inkino zabaye umugwi wa Libya na Niger zaranganije ubusa kubundi ibihugu bibanyi arivyo Republika ya Demokrasi ya Kongo na Kongo Brazzaville zarakinye Republika ya Demokrasi ya Kongo itsinda Kongo Brazzaville itsinda kimwe ku busa umugwi wa Republika ya Demokrasi ya Kongo bari batengwa bakinye benshi bashika batanu bagwaye COVID ariko icabujiye uko abasigaye bavyifatamo neza bagatsinda mu kiyo igitsinda kimwe ku busa hanyuma mu nkino zatanguye nazo tubabwira ko Mali yatsinze Burkina Faso igitsinda kimwe ku busa Cameroon nayo itsinda Zimbabwe igitsinda kimwe ku busa urumva aho muri shane rero icerekana ko inkino izi nkino zimaze kuba uko ari inkino zine zimaze kuba berekana ko imigwi isa n'inganya nivo ubiye kuraba igitsindo kimwe kuva bagitangura gukina nta urakirenza inkino zitatu zavemo igitsindo kimwe ku busa urundi rwa kane rubamwe ubusa ku busa hinjira ibitsindo bike cyane vyerekana yuko imigwi isa n'inganya niya bitanganya naho ubuhinga bw'abasatirizi z'ikirenga niko umuntu yo bifata ariko muri rusange igiye kuraba nk'inkino tumaze kwihweza usanga nivo zisa n'izingana naho hari imigwi imwe yerekanye yuko ari imigwi myiza cyane nk'umugwi wa Mali werekanye urukino rwiza cyane turavye Republika ya Demokrasi ya Kongo nayo nuko nyene Cameroon naho yatsinze Zimbabwe nta kintu kinini yayirushije nayo kiretse ko yakinira muhira murumva ugiye kuraba izi nkino ni nkino zerekana nyene aho amahiganwa ya Afrika mu gihugu uko yifashe kuko hakina bakinyi basanzwe bakina mu bihugu iwabo mahiganwa iwabo ibihugu bifite amashampiyona akomeye usanga navyo bikomeye mu nkino za shane uno musi rero hariho urukino abakunzi b'inkino za karere ka Afrika za karere k'ibiyaga binini batakwiye guhomba n'urukino ruza guhuza u Rwanda rutana mu mitwe n'umugwi wa Uganda ubwo rukino rero n'urukino rukomeye cyane kuko ni imigwi y'ababanyi ni imigwi ikebana ni imigwi imbere u Rwanda mu nkino zisanzwe zizwi n'amategeko niba u Rwanda rushaka ko turatsinda igihugu cya Uganda mukumva ko inkino nk'izo nyine ziba ari inkino zikomeye cyane aho umuntu akavuga ati rekana ndabereke ukuntu no banateye imbere kuko umumenyereza amashami avuga ati ntabwo badufise kuri Uganda. Uganda ni igihugu kibanye kandi kitateye ubwoba. Ubwo rukino rero ruri isa 3 z'ijoro, abakunzi b'umupira w'amaguru turarorarikiye imbere yago saa 12 atwa rukino za guhuza Maroc n'umugwi wa Togo. Yoko byifashe muri Shan inkino zikabandanya, zikaba zizobandanya ku munsi wejo, tukazohora turababwira ingene byagenze, ingene ibiko biraba, ingene byifashe aho muri Cameroon aho izo nkino zabereye nko ku munsi wejo. Kumusi wejo itariki murantunga kumusi wejo ariho Zambia izokwakira Tanzania saa 12. Tanzania niyo muri izi yuko ari igihugu kibanye, igihugu cyo muri Sekafa. Tanzania izo bikina na Zambia. Zambia nayo nyene ni igihugu kitari kure ya Tanzania, igihugu gifite ihiganwa ryiza cyane rimwe n'abarundi batari bake. Nibaza yuko no gurukino abatari bake ruzoba rubaraba. Amarundi rukino ruzohuza Gine ikina na Namibia azoba ari isaha 3 z'ijoro. Izindi nkino zikazoba itariki 20 tukazoronka kanya ko kuzibabwira.
De belles villes sur la terre, on cherche la paix dans le monde entier. Mais combien de peuples se font la guerre, combien de pauvres gens vont mendier. On vous prêche la charité, on fait des lois sur l'égalité. Mais ce que l'on voit est autre chose. Dans ce monde, il y a des paradoxes, 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 toujours.
Change wa misa ti paradox hati kwisi barakora ibintu byiza bakora amategeko meza ati mugabe ibyo babona ugasanga bitandukanye namwe bakora cyo gituma yivugira ati paradox. Reka rero dukubitira mu gifare ya mu gihugu cy'u Faransa. Tubabwire ko Montpellier yatsindiye umuhira na Monaco ibitsindo 3 kuri 2 Marseille ku kibuga cya itsindwa na Nime ya nyuma ibitsindo 2 kuri 1. Angers yatsindiye umuhira na Paris Saint-Germain bitoroshye na gato ibitsindo 1 ku busa cyatsinzwe na Lewin Kurzava ibitsindo 1 ku busa. Hanyuma Brest yatsindiye umuhira na Rennes 2 kuri 1. Nice iza gutsindwa na Bordeaux 3 ku busa. Umugwi wa Nantes na Lens ukabanganirije kimwe ku kindi. Kuva Raymond Domenech afashe umugwi wa Nantes muri izo nkino zo gusubiriza amaze gukina inkino 3, nta na rumwe aratsinda kandi nta na rumwe aratakaza. Hose agumanganya Raymond Domenech rero mukamuzi ko yashikanye igihugu cy'u Faransa mu mwaka wa 2006 mu rukino rwa nyuma w'igikombe cy'isi yose. Atsindwa n'Ubutaliyano kuri za penalty. Ngira izo nkino abatari bake bacazibuka. Raymond Domenech rero muri kino gihe akaba amenyereza umugwi wa Nantes. Strasbourg nayo yatsinze Saint-Etienne itsinda kimwe ku busa. Lille itsinda Reims 2 kuri 1. Metz ikaba yaratangaje abantu bose mu kujya gutsinda Lyon, yari ifite ikibanza cya mbere kiragitakaza ku gitsindo kimwe ku busa. Ku munsi wa gatatu naho Marseille ikazokwakira umugwi wa Lens mu nkino zikirarane. Tubamenyeshe rero yuko muri iryo higanwa ry'Ubufaransa umugwi wa Paris Saint-Germain wasiye gufata ikibanza cya mbere na manota 42 ukabunganya na Lille 42, Lyon ya gatatu 40, Monaco ya kane 36, Rennes ya gatanu 36. Nuko byifashe muri iryo higanwa rya hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu Budagi naho byagenze gute? Mu Budagi nuko Union de Berlin yirahiye Leverkusen mu kwitsinda gitsinda ku busa. Werder Bremen itsinda Wolfsburg gitsinda 2 ku busa. Dortmund inganya na Mayence kimwe ku busa. Iri muhira ibintu bitagenze neza cyane mu gwa Dortmund muri no minsi. Mu minsi heze watsinze la Spiegel yorohewe cyane mugabo murabona ko aka kipe gatoyi cyane kayi bujuguye iri muhira banganya igitsinda kimwe ku kindi. Cologne yanganya na RB Berlin musa ku bundi. Wolfsburg inganya na Leipzig 2 kuri 2. Hoffenheim inganya na Amina Belfield musa ku bundi. Stuttgart inganya na Mönchengladbach 2 kuri 2. Bayern Dominic itsinda Fribourg 2 kuri 1. hanyuma mu gwa Eintracht Frankfurt watsinze Shakhtar Fia bitindo bitatu kuri kimwe uko basomba sombanya Bayern Dominic yaratombere ku kimigwa bakurikirana yose yaranganije Bayern Dominic nayo iratsinze kigira amanota 36 ikabisumbya RS Biga amanota 4 ku ifite 32 Leverkusen 29 umugwa Dortmund 29 hanyuma mu gwa gatano Union de Berlin na amanota 28
Ay, 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 ay. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe.
Mu Butaliyano naho Lazio yatsinze Roma ibitsindo bitatu ku busa urukino guhara kwa Papa mu gisagara cy'i Roma imigwi yaho ibiri Lazio Roma na AS Roma zarakinye rero urukino rukomeye cyane ariko murumva ko Lazio Roma azifashe neza mu gutsinda mu gwa Roma ibitsindo bitatu ku busa Bologna nayo yatsinze RS Verona igitsindo kimwe ku busa Torino inganya na Spezia kimwe ubusa kubundi umugwi wa Sampdoria utsinda Udinese ibitsindo bibiri kuri kimwe Napoli yatsinze umugwi wa Frank Ribery wa Fiorentina yorohewe cyane ku bitsindo bitandatu ku busa Crotone nyagira Benevente ibitsindo bine kuri kimwe Sassuolo inganya na Parme kimwe ku kindi Atalanta ikaba yanganije na Genoa ubusa kubundi umugwi wa Inter de Milan mu rukino rwari rwitezwe n'abantu sinzi hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano nta kigongo wagiriye Juventus dotere ya Cristiano Ronaldo mu kwitsinda ibitsindo bibiri ku busa uno munsi saa 3:45 Cagliari yakira umugwi wa Milan AC muri icyo gihugu rero Juventus ikira atakaza amanota menshi cyane nk'uko mugomba muvyumve ikibazo cya mbere kimwe Milan AC ifite amanota 40 inganya na Inter de Milan 40 Napoli ni ya gatatu 38 inganya na AS Roma 38 Juventus ni ya gatano amanota 33 kugira shikiri wa mbere acamwa amanota indwi murumva ko amanota menshi ku bihugu ku migwi iba ironde igikombe kandi ikebana cyane Juventus gutwara igikombe cy'uno mwaka kizaba ari igikombe kitoroshe na gatoya kuko tugeze ku ndwi ya 17 babasomye amanota indwi na amanota atari make mu higanwa rimwe imigwi isa n'inganya bwiye kora abanza Inter ukarabaza Milan ukazaraba na za Juventus na kintu kinini ya gose iyo migwi isumbanishe
Mashariki magharibi kote wailoja barabara
No mu gihugu cy'Ubwongereza harabaye inkino zitari nke amugwe wa West Brom Albion wagiye gutsindira muhira Southampton itsindo bitatu kuri bibiri umugwe wa West Ham watsinze Burnley kimwe ku busa Leeds United itsindirwa muhira na Brighton kimwe ku busa Fulham yatsindiwe muhira na Chelsea igitsindo kimwe ku busa igitsindo cyavuye kure cyane gose ugiye kuraba umugwe wa Chelsea byari byanze ko ngitsindo hanyuma sinzi ukuntu umunyegori Aola yafashe umupira ukuri umupira amera nk'ukira nka smash ya volleyball ama utera amaguru umukinnyi w'umwataka agitaye mu igori igitsindo kiricyo umugwa Chelsea rero twovuga ko bavuye kure muri no higanwa amanota agoye cyane Chelsea yoshimira imana ku manota 3 atahukanye imbere ya Fulham Leicester yatsinze Southampton ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa Tottenham utsinda Sheffield United ibitsindo bitatu kuri kimwe hanyuma Man City irorohegwa cyane gose mu gutsinda agakipe kitwa Crystal Palace ibitsindo bine ku busa mu gihe Liverpool yasubiye kwerekana yuko umwaka ibyayo bitoroshe na gatoya aho yanganije na Manchester United ku kibuga cyayo Liverpool ikinira muhira ntiyashoboye gutsinda Manchester United mbere ugiye kuraba muri rusange yota 90 Manchester United kaba yarasumbije uburyo bugaragara bwo gutsinda Liverpool rero mu nkino zine ikinye zikurikirana imaze kuronka ino imaze gutsinda igitsindo kimwe cyonyene mu nkino zine umuvereho cerekana yuko umugwi uriko uramera nk'utakaza icizere cyo bita confiance mu bakinyi riko iragenda cyane kuko kumara inkino zine nk'umugwi nka Liverpool ufise igitsindo kimwe cyonyene ni ibintu bitaba byoroshye na gatoya Jurgen Klopp n'abakinyi biwe barakwiye kuraba muri no minsi nyene bo kwikeguka kuko imigwi myinshi iriko irabasiga iyindi ikiyo irabasatira isazi neza ijoro hari ukino rumwe aho Arsenal ku kibuga cyayo yakira Newcastle United azaba ari saa zine nk'uko mejeje kuyashikiriza aho mu Bwongereza rero umugwi wa Manchester United uri mu kibanza cya mbere amata 37 Manchester City iri mu kibanza cya kabiri amata 35 n'urukino rumwe gukirarane mu byumve neza Leicester ikaba mu kibanza cya gatatu amata 35 umugwi wa Liverpool ukaza mu kibanza cya kane amata 38 uwo mugwi rero wa Liverpool murumva yuko Man U ibasumbya amanota 3 igihe Man City yotsindirukira gukirarane amanota tatu Man City ikibasumbya amanota ane murumva ko Liverpool rero itikebutse ibyayo bigiye kudadanuka kuko na Tottenham n'inyuma yabo ifite 32 Everton akagira 33 Tottenham 33 Everton 32 murumva ko iyo migwi yose yegeranye no mugwi wa Liverpool ufite 38 igikorwa kitoroshe kandi mu rukino rw'imirije bazohura no mugwi wa Tottenham nta ubize ngere bizoge na Tottenham batsinze ikibaje imbere mucha mwumva rero uko icyo gihe nka Manchester United na Man City zitsinze amanota babikobira basa nibasiga cyane gose uno mwaka Liverpool kuva muri Boxing Day yari kurekana isura itahorana
Yambaya Hakika wataki kutupa amani Mambo ya wale kubuli hali ya sitofahamu Ili mwisho nitukie
Dukubitira mu gikombe cy'isi yose cha handball kiriko kirabera muri Misiri hari mu baruko bwa Afrika tubabwira inkino zihari uno munsi inkino zika kuri zitandatu aho umugwa wa Macedoine uza kwakira Chili umugwa wa Corée du Sud ukaza gukina no Burusiya Portugal itane mu mitwe na Algeria umugwi wa Suède wakire Misiri n'urukino zo barakomeye cyane gose sa imwe y'ijoro Slovenia ikina na BRC samwe y'ijoro nyene kuri osa kandi u Faransa bwakire u Swisse u Faransa mugwa kubera amaze gutsinda inkino zibiri buzoca bujya mu cyubita tour principal no kuvuga mu kiringo nyamukuru cy'iryo higanwa iyindi migwi yagira atsindwa ibanze ivemwo asigara imigwi yitwa ko ari bihangange deheze zihiganwe gushika kuzotwara igikombe
Dio sababu na kupata na wimba
Rekano tubabwire nyino zabaye ku munsi weje mu gihugu cy'ubwonge cy'ubwigo cy'a Leta Zunze za America muri basketball muri NBA tubabwira yuko umugwi wa Brooklyn Nets wa James Harden umukinyi akomeye cyane gose umukinyi James Harden leo yagiye muri umugwi wa Brooklyn kugiyatwara ibikombe kandi yerekana icyo ashoboye Brooklyn Nets leo yirahiye umugwi wa Orlando Magic mu kutsinda ku manota 122-115 Toronto Raptors itsinda Charlotte Hornets 115-113 Miami Heat yatsindiye mu mirana Detroit Pistons 120-100 mumva ko basumbije bikomeye cyane Memphis yatsinze Philadelphia 106-108 umugwi wa Portland utsinda Atlanta amanota 112-106 Boston Celtics kugibwa cyane yatsinzwe n'umugwi wa New York Knicks amanota 105-75 Washington Wizards na Cleveland Cavaliers urukino rwasubijwe inyuma hanyuma Dallas Mavericks ikaba yatsindiwe muhira nayo itsinzwe na Chicago Bulls ku manota 117-111 na muri nojoro ariko barakinye byo kuri notaki ya 18 tubabwira yuko umugwi wa Denver Nuggets watsindiwe muhira na Utah Jazz amanota 109-105 hanyuma Sacramento Kings nayo itsindwa na New Orleans Pelicans amanota 118-103 mu gihe Los Angeles Clippers yatsinze Indiana Pacers ku manota 119-96 hari inkino rero ziza kuba guhera saa 12 New York Knicks zabukina n'umugwi wa Orlando Magic hanyuma saa 2:30 Atlanta yakira umugwi wa Minnesota saa 3 y'ijoro Portland izabukina n'umugwi wa San Antonio Spurs kuri saa 3 nyene umugwi wa Miami Heat wakira Detroit Pistons mu gihe isaha 5 z'ijoro Memphis ikina n'umugwi wa Phoenix Suns nuko rero muri basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagenze n'ibiza kuba babwiye ikirangaminsi ku bakunzi ba basketball reka rero bakunzi ba kino kiganiro ndabashimira cyane yari Desire Hatunyimana kuri micro Jospin Nduwimana muhinga bw'ivyuma tubifurije kugira ibihe byiza mugumane na Radio Inzamba Gateka Kawe
Ingino kwiradio Inzamba.
Kiro kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Hatungimana.